bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro vy'ino munsi hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jo Diane na Hazongiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo neza na neza muri Fizi havugwa banyagihugu bamaze iminsi babona abirundi bitwaje ibirwanisho bagakeka yuko bo bari abarwanyi ba Aloyiza Nzabampe.
Abavuga ngo badukuye muri ibi abitinze bagize gute nirerekane abantu bato barafashe nirerekane ibirwanisho byacu bo barafashwe bagenda babesha abantu.
Uyu ni General Aloyiza Nzabampema arahira karengo yuko atamu FNL wiwe numwe yigeza kugwa mu birindiro mu mirwano yari maze iminsi ibahuza n'ingabo za Congo FRDC. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahe ikaze abanyagihugu bo muri territoire ya Fizi mu gihugu cha Congo batangaza ko muri ako karere hamaze iminsi hibonekeza abarwanyi batari bake bavuga ikirundi. Amakuru dukeshe kinyamakuru SOS Media havuga ko abanyagihugu bavuganye na nico kinyamakuru bikeka ko abarwanyi baba bambaye imyambaro ya gisirikare bashobora kuba ari abo muri FNL ya General Aloyiza Nzabampema. Ayo makuru yabo barwanyi haremezwa n'abari mu mashyamwe adakiranira ivyicaro vya politique muri Kivu yepfo sigura ko mu ruhigi igisirikare cha Congo FRDC kimazemwo iminsi cyo gutuza abarwanyi bagwanira kugataka kabo comoye abatari bake kubirindiro vyabo. Mu kiganiro General Nzabampema maze guha mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma ni hakanye ko batanye mu mitwe na FRDC yamara amakuru yuko bomewe kubirindiro yo yaye hakanye yivuye inyuma
ibyo kuvuga yuko made twinze iza ko atakuri kurimo. Ikivugo menya nuko ingabo za Congo zitaza zonyine zigana n'abasirikare b'u Burundi kuko kuva mu 2016 mu kwezi kw'icyenda ingabo z'u Burundi ziri muri Kiva Onde nizo zifashanya n'ingabo za Congo kugira ngo zigerageze kuraba ko abagwanya leta y'u Burundi bo basambura bakiri hanze y'igihugu. Ariko nabo bamubwiye yuko ibyo kuba ngo barabitsinze si ibyo kuko amagerekerezo bavuze nta ntambara zigeze zira. Igenekerezo ryabaye haba igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa kane nibo twagwana n'igisirikare cya Congo FARDC bafadikanije n'ingabo z'u Burundi bikadufatamwo ziri twafashe Mateka abasirikare bo na Congo batanu itarike zibiri z'ukwezi kwa kane barongera barabitera bafadikanije n'ivatayo zibiri zari zadubanye ahantu bita ku Kirungu z'abarundi kongera dufatamo mbiri abasirikare babiri ba Congo ubu kuvugana dufite Mateka abasirikare ba Congo indwi ibyo rero bako badusinze biraza yuko twebwe ntitugwana n'igisaza cya Congo ahubwo turibona
kuvuga ko bafatanya n'abarundi kuki abo mufata Mateka ari abanyekongo gusa nta barundi barimo
nuko abanyekongo haza nk'umubare munini bigatuma abarundi nabo badashobora kugera nk'uno munsi haje brigade ya kongomani kuza bavuga ko kwirukana abitwirwanyi nibo bahanze igihugu.
Mwe mwatakaje abangana iki cyangwa abakomeretse banyu bangana iki ko abarwana nyine baba barwana?
Abarwana nibaza yuko mu ntambara zabaye itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri nta basirikare twatakaje ndetse nta n'abakomeretse itariki 2 z'ukwezi kwa kane twarakomerekesheje abasirikare bane nta bapfuye barimo. Nkero kuvuga yuko hasishe ngo 35 bafashe kuri za telefone ako niko numvise ku maradiyo bora babwira babyerekane kandi yugwana wamesheje urafata nkiri yerekane abacu bafashe yerekane ibyo rwanisho babesha bafashe nibaza ko ari kinyoma.
None ko mumaze igihe kinini aho ngaho muri Congo bizagenda gute bizahereza hehe?
Nagomba kuvuga yuko twebwe tutari muri Congo ngo tugwanye tubane n'igisirikare cya Congo sivyo. Wenye ubundi dukorera mu koko abasirikare mu koko i Burundi abasirikare bacu bajya muri Congo bagiye gusuma kwisirirwa leta y'u Burundi yumvikana na leta ya Congo baha uburenganzira abasirikare b'u Burundi bashyira amapozisiyo muri Congo abasirikare bacu bagiye gusuma bagasabahunga n'abasirikare b'u Burundi bakabatega biba ngombwa ko natwe dushyira ingufu ku bantu bagiye gusuma kugira ngo bagiye gutumahagize umuntu aratangira mu nzira bamugwanye byuzuye inyuma nicyo gituma twebwe kuzobaze abasirikare ba Congo nta munsi n'umwe igisirikare cya FNL kizera gitera pozitiyo ya Congo n'umunsi n'umwe ikindi utokwibagiza iperereza rya Congo n'iperereza ry'Uburundi baragenda mu nkambi z'ingenzi bagafata impunzi z'abarundi zahunze ubutegetsi bubi bagafatwa bakamurika ubujumbura bamwe bakicwa abandi bagafungwa nicyo gituma twahagurutse kugira ngo turwanye leta y'Uburundi twebwe turwanye leta ya Congo.
Ukivuga rero iby'impunzi imyaka ine iruzi impunzi z'abarundi zivuye nyine Burundi zihunga ubutegetsi buriho namwe muri iryo shyamba mugerageza kurwanya ubutegetsi mubona murimo mugera kuki?
Uko tureboniwa kandi urugamba rwategurwa kandi mukuni baracumugani ngo nta mwana vuka rimwe ngo yuzure ingobyi twebwe turiko turitegura mu minsi itari myinshi muzobona amatunda ari mu nteguro turiko turategura.
Ngushimire cyane General Aloyce Nzabampema, ariko mbere y'uko tugenda nongere nkubaze bwa nyuma, ntabwo mwigeze mutakaza aho mwari muri, ntawe bakuye mu birindiro byanyu n'ibinyoma?
Abavuga ngo badukuye muri iri abitinze bagize gute birerekane abantu bacu bo barafashwe, birerekane ibigwanisho byacu bo barafashwe, bagenda babesha abantu. Nicyo gihe umuntu yakunesheje yerekana ibyo yagufatiye akerekana n'abantu yagufatiye, ariko twe dufite amateka abantu babo kumirwa rero ibyo byose bavuganiraga ko ari ibinyoma.
Kuki mutaberekana abo bantu?
Tuzoberekana niba umuntu ashaka kuzompamagara ndaguhereza bamwe muvugana. Harimo abazi kuvuga haravuga ikinyarwanda, harimo abazi ikinyarwanda nabo bavuga bakavuga.
Ikinyarwanda byaba bitangaje kuko bagombye kuba ari abakongomani cyangwa ari abarundi, none harimo n'abanyarwanda?
Abakongomani kubera kumvira biraza ko indimi usanga zicanga cyanze, harimo haravuga igiswahili, haravuga ingana, haravuga n'ururimi rw'inyarwanda bita ikinyarwanda, bita ikinyamurenge, bita ikibyongora kumenya ururimi rw'uwita, ariko iyo bavuga tugahuza rumva ndacyita ikinyarwanda.
General Aloyce Nzabampema, ndabashimiye cyane kubera iki kiganiro muhaye Ijwi ry'Amerika.
Ndabashimira nanjye munyamakuru Imana ibampere umugisha.
Eka rakoze na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma ku ico kiganiro na General Aloyce Nzabampema aramutswa FNL iri yumuvise ko avuga ko iri mu rukoko. Tukivuga iby'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, ababa n'abakorera mu nkengera z'ishamba rya Nyungwe mu turere twa Nyamasheke na Nyamagabe mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko batangazwa n'inkuru zivugwa ko atamutekano uri muri ako karere ku kibazo kijanye nawo, kuko atakibazo ngo kijanye no mutekano bafise. Ni mu gihe bimwe mu bihugu by'amahanga bikomeje kuburira abanyagihugu bavyo yuko bokwirinda kugira ingendo muri ico gice ku mpamvu z'umutekano muke. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu mu Rwanda Themistocle Mutijima.
Igihugu cy'u Faransa nicyo cyabimburiye ibindi kuri ubu bigera kuri bitanu bimaze gusohora amatangazo aburira abaturage babyo kwirinda gutembera mu bice bimwe by'u Rwanda birimo na Nyungwe n'ahayikikije. Ibyo byaje bikurikira imirwano bivugwa ko yashyamiranyije ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi b'umutwe wa FLN, ubona n'ubu yigamba ko abasirikare bawo aribo bagenzura ishyamba rya Nyungwe n'inkengero zaryo. Kuri uyu wa gatanu, aho umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika yashoboye kugera, haba muri Nyungwe no mu nkengero zayo, nta mirwano yahumvikanaga. Gusa kuba umutekano ukajijwe mu buryo budasanzwe muri iki gice byo ni ibintu bigaragarira amaso ya buri wese ukoresha umuhanda Kigali Cyangugu unyuze mu ishyamba rya Nyungwe. Ibyo biragaragazwa n'umubare munini w'ingabo z'igihugu ku muhanda kuva winjira aha muri Nyungwe kurinda uhasohoka, aho nibura kuri buri metero 500 hasanga itsinda ry'abasirikare barimo n'abafite intwaro ziremereye nk'izo mu bwoko bwa mashini gani n'izindi. Hanze y'iri shyambaho, haba mu gasantere ka Gisakura ku ruhande rwa Nyamasheke cyangwa se ka Kitabi ku ruhande rwa Nyamagabe, ku muhanda urujya n'uruza rw'abantu ruragaragara ku maso. Abandi bari mu mirimo ijyanye n'ubuhinzi mu mirimo iri hafi aho yiganjemo icyayi. Abambasanze mu mirima y'icyayi ikikije ishyamba rya Nyungwe ku gice cy'akarere ka Nyamagabe ni mu murenge wa Kitabi.
Umuhanda uragendwa, imodoka ziragenda, abana bariga, abakozi barakora, abasoroma icyayi baragisoroma, uruganda rurakora, hano umutekano hari ni wose. Ibindi bavuga ni ibihuha kugira ngo basebye igihugu cyacu. Aho bantu nabo turabona kuko igihugu cyacu gifite umutekano, ingabo zirahari, polisi irakora, n'abaturage turakora, turahinga, turasoroma icyayi, turajya mu kazi.
Abavuga ngo nta mutekano uhari turawufite, turahaha tugagenda tugateka tukarya tukaryama nta kibazo.
Ku bakora imirimo ifite aho ihuriye n'ubukerarugendo muri iki gice, nabo baravuga ko bakomeje kwakira ba mukerarugendo nk'ibisanzwe, kandi abenshi bazanwa hano gusura ishyamba rya Nyungwe. Duhuza kuri Irene akora mu kigo cya Kitabi Eco Center, gikora ubucuruzi bwo kwakira, gucumbikira no gutembereza ba mukerarugendo.
Mfashe nk'iminsi itatu iheruka, umunsi wa mbere twari twararanye abanyamahanga bagera muri 12, umunsi ukurikiyeho turarana abanyamahanga bagera muri 13, nanone iriro nabwo twararanye abanyamahanga bagera muri 11. Ubwo urumva mu minsi itatu nibura twakira abanyamahanga bagera muri 35, kandi muri abo 35 baturuka mu bihugu byinshi bitandukanye, kandi baraza abakiriya twakiriye bose 90% nababa bari busure parike y'igihugu ya Nyungwe. Uwo mubare wose rero uza nta kibazo bigize bagira.
Icyakora babo bafite impungenge ko mu gihe ayo makuru yakomeza gukwirakwira ubucuruzi bwabo bwahahungabanira.
Bikomeje mu by'ukuri byagira ikibazo ku ruganda rw'ubukerarugendo muri rusange, kuko urumva nimba ambasade mu gihugu runaka niyo ibireberera abo baturage bacyo bahari, nimbo rero bababwiye ati ntimujye hariya kubera ko bimeze gutya bagomba kubizera. Nimbore twebwe twari duhari dutegereje kubakira kugira ngo tubatembereze cyangwa se dubahe n'indi serivisi yose bakeneye bakaba batakije, birumvikana ko kuri twebwe tuba duhombye mu buryo navuga ngo bufitwemo inyungu n'abandi bantu ku mpamvu zabo bwite.
Mu nama aheruka kugirana n'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto Ikamembe ndetse n'abakora imirimo itandukanye mu kiyaga cya Kivu, umuyobozi w'ingabo ku rwego rw'intara y'Iburengerazuba General Major Alex Kagame yashimiye abo bamotari uruhare bagize mu guta muri yombi bamwe mu bari binjiye mu ishyamba rya Nyungwe bakoresheje ayo mazi bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu, none ubu umutekano ukaba waragarutse nta kibazo kigihari. Nyuma yaho ariko Bwana Paul Rusesabagina uyobora ishyaka rya MLCD rishamikiyeho umutwe wa FLN yabwiye Ijwi rya Amerika ko ingabo z'uwo mutwe zikiri muri Nyungwe kandi zidateze kuhava. Icyakora umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ku wa gatatu w'iki cyumweru yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibyo ari impuha ndetse na propagande zigamije kubeshya abantu ko hari aho bigaruriye, ariko ibyo bizarangirira mu butabera kuko yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi ngo aryozwe ibyo uwo mutwe w'inyeshyamba yashinze. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180, na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,460, na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turakomeza n'amakuru tubafitiye. Ejo kuwa gatanu imyaka 4 yari rumanye umunsi ku yundi amashami adakiranira ivyicaro vya politike mu Burundi atanguye urugamba canke isekeza yise Alte au troisième mandat yarigamije kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza. Urunanirwa amashami yigenga Force rwari mubahamagariye Abarundi kuja mu mabarabara kw'igenekerezo rya 2026 ruvuga yuko nyuma y'iyo myaka 4 atacogwe icuza. Ugo runani rurabeshuza ibivugwa ko rukina politike ko ejo kwa gatanu mu bihugu bitandukanye harimo n'Ububirigi, ahari abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi batari bake bahungiye hamwe n'impirimbanyi. Haratanganijwe ibikorwa vyo kwibuka iyo tariki vyakurikiranywe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Inyuma y'imyaka 4 ni Force rutumye ku imyerekano yo kuyamiriza ikindi kiringo cha President Nkurunziza. Uwurongoye Vital Nshimirimana yemeza ko n'abagenzi be batazigera bicuza ingingo bafashe.
Urunani rwacu cyo kimwe n'andi mashyira hamwe hamwe n'abarundi benshi bakunda igihugu twari twabonye yuko icyo kiringo kidahwanye n'amategeko n'amabwiriza y'i Burundi, mukungene icyo kiringo gisanzwe gitandukanye n'ibitegekanijwe nibwirizwa shingiro ryo mu 2005 hamwe n'amasezerano y'amahoro no kunywanisha barundi yo mu 2000 igihe twahaguruka twari twasemereye tugira tuti iki kiringo uyu Petero Nkurunziza kakiha kizotuma abarundi bajya mu bibazo bajya mu ngorane igihugu gisubire mu ndyane n'ukuri igihugu cy'u Burundi nyuma y'imyaka 4 cyarasambuye mu bice bitandukanye by'umutekano aho igihugu cy'u Burundi gisigaye cyarabaye ikiro cy'umugani kitwazwa umukazo aho igihugu cy'u Burundi atawukiyogora amaradiyo yarasambuwe amashyirahamwe aromogwa atomowe arafutwa abarundi bajya mu kangaratete barahunga kuva mu 2015 kugeza n'uno munsi ibi bintu twari twabibonye yuko bizogenda nk'uko
naho icyo batinya cyo cyabaye nshimira Imana yibaza ko ari ragira ikomeye kubazaruka mu minsi iza
hariho nibyo abahasize ubuzima abapfunzwe abomoye mu gihugu benshi barabizize ariko rero burya umwidegembyo agwanikwa iyo umuntu ariko rugambo rwari rwo rwose ntaburi cyatakaza ariko abapfuye canke bapfunzwe canke abomoye igihugu uno munsi ntibokwicuza barafise izina ibyabashikiye byose byabashikiye ikiruko kuri kuko bari kubagwanira agateka kabo agateka kabubu hamwe n'abazoze kuko iki gihugu cy'u Burundi tukakireka kigatabagurika tuzobibazwa umwe wese azobazwa n'urunganwe ruzodukurikira ico yakoze umunsi igihugu cacu gisha ubwo rugamba rumaze imyaka n'ivyo mugabo nizoza ntituzoruta hasi tutaronse ico twarondera ico naco sikindi n'umwidegembyo ku Burundi wari we wese n'umutekano n'ubutungane ku murundi wari we wese abarundi bose ntibazoba prezida abarundi bose ntibazoba bashinga amateka muga twese turifuza yuko umurundi aronka ahaba agatunganizwa agashobora kujyutwira biriya kubi
uko biri kose abahinga bamwe bamwe nka Padre Desire yamuremye basanga amashyirahamwe yigenga asa na yangu
uravye neza ingene imyerekano yabaye muri za Burkina Faso n'ahandi n'abantu bavyuka nta uhamagara uwundi mu Burundi rero harabaye tuno kwita sensibilisation kubwira abantu ni bimwe vya misleading kudasoma neza ibimenyetso vy'ibihe kuburyo abantu bacha bavuga bati mumaze kuja imbere u Rwanda ruzocaruza rubafashe ubururi no Burundi u Rwanda no Rwanda Kongo ni Kongo Tanzania ni Tanzania
ivyo mukuru Foxe ntabiyobewe
hariho abihinda cyane bibaza yuko amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki adakurikirana politiki politiki ikurikirana Burundi wese yaba mu gihugu yaba mu mahanga ariko rero amashyirahamwe ntarondera ibyiciro bya politiki ubwo urondera ibyiciro bya politiki ni ukuvuga yuko ayo mashyirahamwe yubakitse umugambwe hanyuma akarondera yuko umugambwe buri ku butegetsi nka CNDD-FDD uhava nayo akahaja ivyo rero nibaza yuko atamuntu yo turegera karimbi ngo avuge yuko kuva na kera n'uno munsi amashyirahamwe adahana ibyiciro bya politiki yigeze aronderera gusubira umunyepolitiki n'umwe
nahavuga ko atavyo yarondeye leta yafuse mu kwezi kw'icumi 2016 yagiriza gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi umwaka 2015 Pierre Claver Mbonimparongo ya Pod yashasigura ko kwabaye nko kwimara umwikomo
ikimenyamenya nuko ivyegeranyo ariyo maraporo tuguma tuyasohora ku kwezi ku kwezi hanyuma ayo maraporo rero yose turayatanga mu makungu bashaka n'abategetsi b'Uburundi bamwe bamwe twamatuye abaha ndazi kwa ya soma nuku masite iwacu
kuvadu sinjana za politike mu Burundi mu 2015 onu yavuze ko abantu bagera ku 2200 bishwe abarenga 1400 bahungira mu bihugu bibanyi abarurwa 1000 nabo baburwa irengero ibi byatumye mu kwaka no mwaka 2016 sentare mpuzamakungu mpana zahayirahe itanguza amatoza u Burundi bwisokoramwo mwaka wakurikiye kibigihugu ca mbere gifashije ngingo ku isi yose.
Hello je wiri kaneza mubirigi arakenuye tukiri kuri iyo nkuru nyene abarundi bahungiye mu Rwanda nabo nyene baributse kunshuro ya kane habene wabo bose bahitanye n'intureka za politike zadutse kuva mwaka 2015 hadutse imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cha perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza inkuru tubaza mugenzi wacu Kigali Pierre Claver niyo nkuru
Itariki 26 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2015 mu mabarabara y'igisagara cha Bujumbura niho hatangura imyerekano yo kwiyamiriza kwitoza ikindi kiringo c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ahari muri kino gihe. Amashami yigenga imigambi tavuga rumwe na leta n'abandi baseguye ko badashobora kwemera ico bita ikiringo cha gatatu kitemewe n'ibwirizwa shingiro, gutyo bahamagarira abantu kwitaba imyerekano yahavuye kwira igihugu cose. Abenshi mu Barundi bahungiye mu Rwanda bavuga ko barokotse ubwicanyi bwari bugamije gusubiza hasi iyo myerekano bagiriza inzego za leta cyane cyane igipolisi. Abandi nabo bavuga ko bahaburiye ababo, abandi babonye ababo bagenda amazima yongo baranyuruzwa.
Hanyuma uwo munsi urangira ukanyibutsa abanje twabuze inshuti n'abagende twagendana barapfuye abatandukanye, haraba abapfunzwe tuzi tumuga tudashobora gushikira ngo tubabwire pole, harabandi bamugajwe muri za documentation ahandi n'abantu benshi rero barenga 500,000 turi mu buhungiro. Uyu munsi rero utwibutse ibintu bisa nk'ibyo, ukongera kwaduha n'umwizero ko abantu bacibuka ibyo baciyemo n'ibyo babayemo, no tugafata umwanya wo kwiyumvira mbegejo dukeneye iki, twogikurahe, twogironka gute, twogihabwa nande.
Narababonye harimo aho inshuti abagenzi harimo abo ntakibona ko barapfuye. Ni ibintu bibabaje cyane kubera ko iyo ubuze umugenzi cyangwa umuvandimwe birababaje cyane kubera ko yategerezwa gukingirwa n'izo nzego, ariko ugaca wumva yuko ari inzego zategerezwa kumukingira zamuhohoteye cyangwa zamwishe. Birababaje cyane.
Ni benshi banyurujwe, ni benshi bishwe mu miryango yacu no mu miryango yindi, ni benshi twabonye bishwe. Nibaza yuko atamuntu numwe yaraba muri kijya gihugu atabibonye.
Yabana mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wagiriza abo bagiye mu myerekano ko bashaka gutembagaza ubutegetsi. Umunyamabanga mukuru wo mugambwe Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa kane, aho uwo mugambwe nawo wahimbaza imyaka iniheze utanze umukandida wawo Perezida Petero Nkurunziza.
Baciye boshugwaruka cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura kururoha mu bikorwa by'iterabwoba ngo bariko bagwanya ikiringo cy'umukuru w'igihugu. Iyo migumuko ikaba yari yihishije inyuma umugambi w'ububisha wo gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu.
Yamara bamwiyamirije bobo barabihakana.
Jene niga muri kaminuza narabona ko tutorohewe. Icyo twari twifuza byo dufitiye uburenganzira ntitwabibona nk'uko bikwiye. Abandi hirya no hino bukene bwazura inzara, rero ugasanga umuntu ashaka ko aguma abandanya atwara Abarundi umenga ni nko kumujya kumunyenga. Nicyo gihe rero bavuga ati abantu bifuza kujya umunyenga ku Barundi bihagarare, haze abandi bafite imigambi myiza bayitubwire tuyumve. Je birampa akanyamuneza nabonye ko abantu babona imbere benshi bafite vizi bana ati hari ibintu tubuze tubiharanire gushika tubirose.
Jesse novuga yuko twagumutse twaharaniye agateka kacu, twanse yuko Abarundi bahohoterwa, Abarundi bacinyizwa, kuko abatwara igihugu gushika no munsi nivyo bakibandanya gukora. Murazi ko baguma batora ibiziga, murazi yuko ari abadi kwatotezwa.
Amashami yigenga yagerageje gukora amatohoza avuga ko abishwe barenga 2,000, abanyurujwe nabo bakarenga 1,000. Urunana rw'abashingwa manza b'Abarundi bashimye kwitwara inzego za leta muri senare mpuzamakungu mpanda bya CPI kubera ivyo vyaha. Maitre Armen Yongere numwe muri abo.
Twashikanye amadosiye arenga 1,600 muri senare mpuzamakungu mpanda vyaha. Hama aho rero hariyo n'ayandi y'amabi abandanya kogwa tumwa twakira, twifuza kurungikira ibiro by'umushikiriza manza wa senare mpuzamakungu mpanda vyaha. Uburo bariko bumviriza iyo miryango nabo bahohotewe ubuzima. Umushikiriza manza ahejeje kwerekana neza yuko ivyaha vyakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanda vyaha, araheza agashira ku mitahe y'abakurikiranwa n'ivyo vyaha akagira nabo ashengeza mu butungane. Nico gikorwa barimo rero
abo Barundi bahungiye mu Rwanda bizeye ko ubutungane buzoteba bugakora. Ibyo birori byo kwibuka babo abo Barundi babitanguriye ku nkuka y'imisa yo kubasabira yabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Basabye Imana gutabara igihugu cyabo kugira ngo basubire gutaha. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakinuye. Dukwitira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi mbere ko duhana gahindukira ayishamwe rya groupe Milima rikorera muri territoire ya Uvira intara ya Kivu yepfo rihamagarira imiryango mpuzamakungu kugarukira kwa nyagihugu ibihumbi ndwi bo muri groupe ya Bijombo bugarijwe n'ibibazo by'inzara. N'inkuru y'umunyamakuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Umuyobozi w'ishyirahamwe rya groupe Milima John Rutaranira mu kiganiro yahaye abanyamakuru yavuze yuko abaturage bo muri grupu ya Bijombo bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo ikibazo cy'inzara, ubuvuzi ndetse n'uburezi, kuko intambara y'amoko hagati y'abapfurero n'abanyamurenge mu mwaka w'2018 yasenye byinshi.
Bimwe mu bibazo biremereye n'abantu badafite icyo barya, production yabo yose barayitwitse, mihana yahiye, ibindi barabisahuye. Ikigira kabiri ni ibikoresho byo mu mazu, ntibafite ibyo kuryamaho, ntibafite ibyo gukoresha mu bikoni. Amashuri yarahiye, aha nafata nk'urugero rw'amashuri yo mu Rubarati, ku Gihuha, mu Rubibi, Gatoki, Bikinga, za Kanono, za Migezi, za Bugogoma, aho hantu hose amashuri barayumvikane ko kugeza ubu nyine abana batari ko biga, kubera ko n'ubushobozi nyine urumva ibintu barabipiye byose bitungwa byaribwe n'ababyeyi ntibafite ubushobozi bwo kugurira n'abana n'ibikoresho, n'abashaka kwiga wenda bo kwigira no munsi y'igiti cyangwa mu ikanisa ntibafite ibikoresho. Ikigira gatatu ni ikibazo cy'ubuvu. Twari dufite hopitali imwe ya Gatanga, barayisenye barayirangiza, n'andi masantere de sante ku ruhande. Ubwo byumvikane ko ikibazo cy'abarwayi kiri ku rwego ruteye ubwoba, niba umuntu yashobora kubisobanura muri ubwo buryo. Abagore barabyarira mu mihanda n'amarisike menshi cyane, indwara z'ubwoko bwose ntiziri kuvurwa nta miti.
Aha kuri groupe Milima ari imiryango 150 iri guhabwa iyi nkunga. Abaserukira iyo miryango batangaza yuko nubwo bari guhabwa iyo mfashanyo hari indi miryango irenga 270 yugarijwe n'inzara itaragaragaye ku rutonde rw'abishyirahamwe rya groupe Milima riri gufasha. Mumbaje Masomo Rutegesha n'umwe mu baturage bo kucanzovu bahawe iyo mfashanyo.
Ibibazo by'abantu batapokeye, ibibazo by'abantu babuze byo bohembwa nabo, kandi abantu barangayise bari hanze, kandi n'abashefu binjiye mu bibazo bikurikiranye n'ijambo ryo kuvuga ngo ibintu byabaye bike ku bantu, abantu barabirenze. None ku magufi inzara iratugarije, nta bigori, nta fu, nta bintu byo kurya, mu buryo inzara ni nyinshi irarenze kandi cyane.
Amashyirahamwe menshi akorera muri intara ya Kivu y'Amajyepfo mu nama zitandukanye agenda akorana n'abaserukira abaturage bo mu Bijombo agaragaza yuko impamvu adatanga inkunga y'ibiribwa ndetse n'ubundi bufasha kuri izi mpunzi zo muri grupu ya Bijombo ari uko nta barabara rigera muri iyi grupu, kuko kugera mu Bijombo ari urugendo rw'iminsi ibiri n'amaguru uvuye Uvira. John Rutaranira hari inama atanga ku mashyirahamwe adafasha impunzi zo mu Bijombo kubera yitwaza impamvu z'ibarabara.
Koko nta nzira ihari, ariko hari ubundi buryo bwo kubigezayo. Nk'ubu turi ko dukoresha dufata assistance yose kit, twarangiza tukayishurira ababyikorera barahari, kandi ni benshi bashaka amafaranga, kandi ntago bihenze ku buryo nta famiye ishobora gutwara amafaranga arenze idolari 30-40 ku bintu byose ushaka kujana ukagezayo.
Nyuma y'intambara z'amoko zibasiye abaturage batuye grupu ya Bijombo, kuri none hari agahenge k'amahoro kahagaragara, kuko ayo moko yari mu ntambara umwaka ushize 2018 yose akorera urugendo hamwe akaza gufatira ibiribwa hamwe, no mu mihana batuyemo baragenderana. Mwumenya yuko kuri iyi nshuro ya kabiri ishyirahamwe rya grupu Milima ryatanze inkunga igizwe n'ifu ya kawunga, ibitenge, ibiringiti ndetse n'amavuta ku miryango 150 y'impunzi z'abakongomani zo muri grupu ya Bijombo zibarizwa mu mihana 10. Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika Uvira mu ntara kivu majyepfo.
Vedaste Ngabo arakinwe ni kuri duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ariko imbere yuko duhana gahindukira inshuti bakunzi, ngenda bibukije ko abanyagihugu bo muri territoire ya Fizi mu gihugu cya Congo batangaza ko muri ako karere hamaze iminsi ibonekeza abarwanyi batari bake bavuga Ikirundi. Amakuru dukesha ikinyamakuru SOS Media avuga ko abanyagihugu bavuganye nayo bikeka ko abo barwanyi baba bambaye imyambaro ya gisirikare bashobora kuba ari abo muri FNL ya General Louis Nzabamema. Ayo makuru yabo barwanyi yemezwa n'abari mu mashami adakiranira ivyicaro vya politike muri Kivu yepfo, aho basigura ko mu ruhigi igisirikare ca Congo FRDC kimazemwo iminsi co gutuza abarwanyi bagwanira ku gataka kabo co mu yabatari bake ku birindiro vyabo. Mu kiganiro Aloyse Nzabamema yahaye ijwi ry'Amerika ntiyahakanye ko batanye mu mitwe na FRDC, yamara amakuru yuko bomowe ku birindiro vyabo yose yahakanye avuga ko aho babarizwa tarahandi ari mu rukoko mu kuja muri Kongo babagiye gusumirayo. Nuko rero ncute bakunze makoze kutwumviriza yakoze Jeffrey Mutagoma yegeranije amajwi n'ibiganiro twatwafitiye muri kano kananya byabashikiriye kubwa ingenieur Joe nanje Diane nahazwe twari kume kuri micro ndabikebanure ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mwo byose.